mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Nabahaye mwiriwe n'ikaze nshuti bakunzi biradiyo ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri siyo ya gatanu. Muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe
na Fideni Yongabo nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Nk'abakirisitu nk'abapaniko nk'abapasiteri ntitwifuza ko abantu bafungwa ariko nibaveho kandi bagarure umutungo batwaye. Ni mwinshi cyane be n'amamiliyari ufite imitungo bubaka ama etage.
Uyu ni umwe mu bakirisitu bagize komisiyo yashyizweho kugira ngo ikurikirane ikibazo cy'amatungo y'itorero ADEPR ryo mu Rwanda. Bamwe mu bayobozi banyereje
abakandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu asaba mu Bufaransa kuri uyu w'Imana wimirije biyamamaje ubwa nyuma uno munsi wa gatanu.
Barack Obama yahoze ari perezida wa Leta Zunze za Amerika yatumiwe nk'umushitsi w'icubahiro mu nama mpuzamakungu yerekeye ibifungurwa izoba ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Milan mu gihugu cy'Ubutaliyano.
Abategetsi batatu bahoze bayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo batereye hamwe akamo kihutirwa no munsi wa gatanu kuko hofatwa ingingo yo guhagarika ibibazo bya politiki biri mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye kuri isaha turagaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino. Abakandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Bufaransa kuri uyu w'Imana wimirije biyamamaje ubwa nyuma uno munsi wa gatanu. Umukandida w'umuhari en avant a marche murandunga Emmanuel Macron na Marine Le Pen wo mu mugambwe Front National barangije igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza mu kugendera ibice bitandukanye by'u Bufaransa hamwe no gushikiriza amajambo ku maradiyo na televiziyo mu gihugu. Mu gihe igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirarangira uno munsi wa gatanu, ivya nyuma vyatohojwe vyerekana ko umukandida Emmanuel Macron ari imbere y'uwo bahiganwa Marine Le Pen na 65% vy'amajwi mu kuri 38.5% vya Le Pen. Marine Le Pen yagendeye isengero nkuru yo mu gisagara ca Rennes mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Bufaransa abami b'u Bufaransa bahezagirigwa n'urugendo yagize giturumbuka. Emmanuel Macron nawe yari mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu yagendeye isengero nkuru yo mu gisagara ca Rodez. Macron yatangaje kwaza yarahisemwo umushikiranganje wa mbere niyo yatsinda amatora. Macron aza kuja mu buraruko bw'igihugu c'u Bufaransa ahazotora ku munsi w'Imana imbere yuko asubira ku mugwa mukuru Paris. Mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo amatora abe, ibice 68% gusa vyababajijwe nibo batangaje ko bazoja gutora atankeka. Umusirikare w'umunyamerika yiciwe mu bikorwa vyo kugwanya abagwanyi b'umugwi Al-Shabab muri Somalia. Igisirikare ca Amerika kuri uyu wa gatanu cavuze ko uwo muntu yiciwe hafi ya Bari muri Somalia ku birometero 64 umuntu avuye mu burengero bwa Mogadisho. Itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika ishami rishinzwe akarere ka Afrika ryavuze ko abasirikare ba Amerika bari mu butumwa bwo kugira inama no gufasha ingabo z'igihugu cya Somalia. Igitegeri gito c'abasirikare ba Amerika bari muri Somalia aho bagiye gufasha leta y'ico gihugu kugwanya umugwi Al-Shabab. Uwo mugwi w'abagwanyi ukorana na Al-Qaeda kandi umaze imyaka ugerageza gutembagaza leta no guhindura Somalia kugira ihinduke leta igendera ku mategeko ya Kiislamu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviza makuru twabateguri. Frederic de Klerk Tabombeki na Galema Motlanthe bahoze bayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo batereye hamwe akamo kihutirwa uno munsi wa gatanu kuko hofatwa ingingo yo guhagarika ibibazo vya politike biri mu gihugu muri iki gihe. Abo bategetsi batangaje ko amashirahamwe yabo afise imigambi yo gutanguza ibiganiro mu gihugu. Batangaje ko atanumwe ashobora guhakana ukuri muri iki gihe ko hari ibibazo vya politike bigeramye bikomeye igihugu ca Afurika y'Epfo n'ubutunzi bwacu. Mu kiringo c'amezi atari make president wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2009 yagirizwa mu madosiye atari make ajanye na ruswa. Ingingo yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yo gukura mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe ikigega Pravin Gordhan yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi baja mu mabarabara aho basemerera amajambo asaba President Zuma gutanga imihoho. Ivyo vyatumye kandi icyizere cy'igihugu cya Afrika y'Epfo ku bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi kigabanuka bikomeye cyane. Ivyo kandi vyashize ahabona kutumvikana kuri mu mugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC. Frederick de Klerk, umuprezida wa nyuma wo kuntwaro karyanisha imiryango ya apartheid, avuga ko igihugu cya Afrika y'Epfo gihanganye n'ibibazo bikomeye cyane kitari bwagire kuva mu mwaka w'1994. Amenyesha ko ikibazo kihari ari uko President Zuma atacubahiriza ibisabwa n'ibwirizwa shingiro. Barack Obama yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiwe nk'umushitsi w'icubahiro mu nama mpuzamakungu yerekeye ibifungurwa izoba ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Milan mu gihugu cy'Ubutaliyano. Iyo nama izokwakira abantu barenga 200 bavuye mu bice bitandukanye byo ku isi. Abashikiranganje batari bake b'igihugu cy'Ubutaliyano bazoba bitavye iyo nama cyo kimwe n'umukuru wa Leta Matteo Renzi. Iyo nama izoba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kane mu kibanza cihayanishwa cya Rofiera. Izoba irimwo ibiganiro ku vyerekeye ibifungurwa n'ubuhinga bushasha muri ico gisata hamwe n'ubuhinga bushasha bwo kwimbura muri kazoza. Barack Obama azoshikiriza ijambo hanyuma avugane n'uwahoze ari umukuru w'abamutegurira ibifungurwa mu biro vyiwe Maison Blanche igihe ari President Sam Cass. Yigeze kandi kuba ari umuhanuzi wiwe ku bibazo bijanye no gufungura. Obama azoba ari mu biganiro ku bijanye na demokrasi hamwe na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel i Berlin ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu.
Aya makuru y'ijwi rya Amerika muyakurikirana iminsi yose nkano mangu kuri Radio Inshuti ya bose yumvikaniye kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu voa@com.
Ikaze kandi ayavugwa mu karere tuyahere mu Rwanda aho polisi yemeza ko yateye muri yompi abayobozi batatu bo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR ibagiriza ubunyonyezi bw'amatungo y'iryo shengero. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Assumpta Kabuye.
Hashize iminsi muri ADPR havugwa abakristu badashyigikiye imikorere y'ubuyobozi buriho babushinja gusesagura umutungo w'itorero. Abakristu batishimiye ubuyobozi bwabo bibumbiye mu cyo bise komisiyo nzahura torero bandikira inzego zinyuranye berekana ibibazo by'imicungire mibi y'umutungo igaragara mu itorero ryabo. Umwe mu bagize iyo komisiyo Pastor Mitsindo Graciane yabwiye Radio Ijwi rya Amerika icyo bashinja ubuyobozi bwa ADPR.
Bakigira abasenyeri kandi mu itorero ryacu sisiteme y'ubusenyeri itabamo ku isi yose gukoresha umutungo nabi bafashe inyubako zo ku gisozi bise Dove Hotel bazihinduriza abo noneho bafata miliyoni 400 z'abakristo batanze kugira ngo bakore ikigega cy'iterambere. Ubu bimaze imyaka itanu amafaranga baratanze barahebye bategereje amaso aheze mu kirere.
Abagize iyi komisiyo yiswe nzahura torero bashinja abayobozi babo kunyunyuza abaturage babaka amafaranga badafite ku nyungu z'abo bayobozi.
Umusore bajyaga cakurambagiza ashaka gusaba kugira ngo biba ku rugo ntibamwemereraga kumuha uburenganzira ataratanga amafaranga. Korari yashaka gusohoka ijya kuvuga ubutumwa ahandi ntiyashoboraga kwemererwa itaratanga amafaranga. Mbese baradufashe batugira nk'amasuka yabo rwose. Iriya Dove Hotel yari iteganijwe kubakwa na miliyari 5 na miliyoni 400. Bageze ku buyobozi bagujije miliyari 3 muri BRD barongera baka miliyari 4 abakristu. Ayo mafaranga yose ntituzi irengero ryayo, ntituzi imikoreshereze yayo. No mu cyaro ubu ngubu hari aho bagurishije insengero, hari aho basambuye insengero kugira ngo babone ayo mafaranga. Bagiye mu mabanki. Ubu kibazo dufite mu Rwanda hose ni amafaranga amabanki ari kwishyuza amaparuwasi.
Abakristu bemeza ko bagiye bakwa amafaranga mu maparuwasi yabo gusa bavuga ko batari bazi uko amafaranga akoreshwa. Bemeza ko aramutse yarariwe nk'uko birimo kugenda bivugwa byaba biteye agahinda.
Iyo ubyumva no hanze n'abantu bavuyeyo bavuga yuko hari amafaranga yibabaka ariho ku gisozi, ku cyicaro cyabo cyo ku gisozi. Ntago ndahagera ariko biravugwa
ibikorwa bikorwa nk'igikorwa cyo kubaka gisozi cyarakozwe, ariko bashyiraga mu byiciro abantu bagatanga uko bashoboye. Ntago nzaba twatanze, byambabaje ubusanzwe, mbyumvise byambabaje.
Abagize iyi komisiyo yiswe Nzahuratorero bavuga ko icyo bakeneye atari uko abayobozi babo bafungwa, ahubwo ko bifuza ko bakurwaho bakanagarura imitungo yabo banyereje.
Nk'abakirisitu, nk'abapaniko, nk'abapasiteri ntitwifuza ko abantu bafungwa, ariko nibaveho kandi bagarure umutungo batwaye. Ni mwinshi cyane, ni amamiliyari ufite imitungo, bubaka ama etaje, bubaka ama kadastire, ayo nagaruka abayitorero, n'ibindi bafite bifatwe bagarura umutungo w'itorero. Twebwe gufungwa nta n'inyungu twayibonamo, ariko ntabwo dutegeka ubucamanza, ntabwo tugiye ku buyobozi bwite bwa leta.
Polisi mu itangazo yashyize ahagaragara yemeza ko yataye muri yombi abayobozi batatu ba DPR barimo uwungirije umuyobozi mukuru ushinzwe imari ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa. Itorero rya DPR mu Rwanda ribarura abayoboke barenga miliyoni ebyiri. Abayobozi bafashwe, polisi ivuga ko igikomeje iperereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda, kuri uno wa gatanu, umushinga ntahe Philippe Mpayimana ashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu matora yimirije yatangarije abanyamakuru imigambi n'imigabo yiwe. Ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Atangariza abanyamakuru kumugaragara ibikubiye mu mushinga we w'ibikorwa byo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga, Bwana Philippe Mpayimana yavuze ko icyibanze mbere ya byose ari ugutsimbataza ihame rya demokarasi mu ngeri zose z'Abanyarwanda. Aravuga ko ari ryo zingiro rya byose.
Ikintu nifuza ko twatangaho urugero ni ikihe, cyane cyane guha icyizere abantu baba bari ku buyobozi ko guhinduranya ubutegetsi nta ngaruka bigomba kubagiraho. Ibyo bizatuma abari ku buyobozi bahora bitwararika gukora neza, kubera yuko nta mpamvu yo gukorera ku bwoba, kubera ko bazaba barahawe cyo nakwita garanti yuko nyuma yabo nta kibazo kizaba. Icyo ni ikibazo kibangamiye Afurika yose.
Muri uyu mushinga Bwana Mpayimana yavuze ko ikindi gikomeye mu byagombye guhinduka ari imibereho y'Abanyarwanda. Imibare y'ubutegetsi bw'u Rwanda igaragaza ko umunyarwanda yinjiza amadolari 700 y'Abanyamerika ku mwaka nk'umusaruro mbumbe, ni ukuvuga akabaka 600,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa Mpayimana avuga ko ibiri mu mibare bidahura n'ibigaragarira amaso. Aravuga ko hakigaragara ubukungu budasaranganijwe, agasanga ibi byagombye guhinduka.
Uyu murongo aho uriuganisha ku giti cyanjye, nabonye abantu benshi bakomeye bafite ubushobozi, bafite ubukungu, bafite ubuyobozi, bicaye neza muri foteyi, bameze neza, bishobora guhinduka nk'ubukonde, bagakomeza bakikirira abakennye, nabo bakaguma mu bukene bwabo, bigakomeza kuba gutyo. Ntawakwifuriza ubukene karande Abanyarwanda. Niyo mpamvu imibare yose itangwa yuko ibintu bigenda neza, hari ubundi buryo bw'uko imibare igoma ishobora gukomeza ikagenda neza, kandi hari ikintu cyitwa ubufashanye, gufashanya, solidarite, ni ugusaranganya ubukungu. Ibyo ni ibintu bishoboka.
Kuri ingingo hari zimwe muri gahunda ubutegetsi bwimirije imbere, nk'iyo guca ibyambawemo bizwi nka caguwa. Kuri Mpayimana ni gahunda yari ifatiye runini abatari bake mu kuyica ngo byabaye umwanya wo gukomeza gufasha abanyiri inganda zikomeye. Icyegeranyo giheruka cy'umuryango Oxfam wibanda ku bibazo by'inzara n'ubukene ku cyuho hagati y'abakire n'abakeneye cyagaragaje ko imitungo y'abakene 40% b'Abanyarwanda, iy'abakire 10% ikubye iy'abakene inshuro 3.2. Indi ngingo uyu munyapolitiki asanga yagombye kuba ifata umurongo uhamye ni ubuhunzi ku Banyarwanda. Uyu ushaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga ntiyemeranya bidasubirwaho na gahunda ubutegetsi burangajwe imbere n'ishyaka FPR Inkotanyi bwashyizeho mu gucyura impunzi. Aravuga ko igihe impunzi zizaba zaganirijwe bya nyabyo kandi zikagaragarizwa ko demokarasi yatsimbataye nta kabuza zizatahuka, ku buryo n'utazashaka gutahuka azaba yumva ari umusanzu wo guteza imbere igihugu cyamubyaye. Ati icyo babuze ishyanga si imitungo.
Ubundi nk'uko nababwiraga ko ikibazo cy'impunzi kitakiri mu rwego rw'ababuze ibiryo, bw'abifuza kubaho neza, ushobora kuratira ubwira ngo mu Rwanda hari amajyambere, ngwino utahe uragira amajyambere kurushaho, ntago bikiri kuri urwego. Abanyarwanda b'impunzi benshi bari hanze bafite imitungo itubutse n'ubuzima bwiza.
Bwana Mpayimana atangaje ibikubiye mu mushinga wo kwiyamamaza mu gihe acyumvikanisha ko amategeko n'amabwiriza bya komisiyo y'amatora bikirimo ibisa n'ibihato bikomereye abakandida bigenga. Umukandida wigenga arasabwa gukoresha iminsi 30 akagera muri buri karere ashaka bamuha imikono.
Izigoye nuko muri iyo minsi 30 bampaye yo kuzenguruka uturere 30 tu Rwanda bansaba kugira ahantu hamwe gusa nkorera mu karere kandi nkatangaza. Ni ukuvuga ko niba hano muri Nyarugenge nshyize icyicaro hano kuri plateau kwariho nakirira amasinyatire y'abansinyira, abantu bari mu Gatsata sinshobora kujya kubegera. Niba bazi ko umuntu uri mu Gatsata ushaka kunsinyira azibwiriza akavuga ati reka ngende, we bazicara avuga ati siwo mukandida utaza iwanje ngiye kubera iki ngenda. N'urugendo ariko tugomba kwemera niho ikigero cya demokarasi yacu igeze kiri.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo Mpayimana yatangarije mu Rwanda ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga. Kugeza ubu hamaze kumenyekana abandi bazahatanira gutegeka u Rwanda. Haraza umwari Diane Shima Rwigara n'abazahatana nk'umukandida wigenga. Hari kandi Bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 ategeka ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 23 ku butegetsi. Mu mpera z'icyumweru gitaha nibwo abakandida bigenga bagomba gutangira gukusanya imikono y'ababashyigikiye. Ihame ni ukubona imikono 600 mu gihugu hose byibura imikono 12 muri buri karere. Hagati ya 2023 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo bifuza kwiyamamariza gutegeka bazatangira kugeza ibyangombwa kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere. Hari intumwa z'umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mukapa ziri Bujumbura mu Burundi kuva kuri no wa kabiri, aho ziriko zirumviriza imigwi itandukanye zongera zegeranya ibyifuzo vyayo bizoheza bigashikirizwa mu nama nkuru y'abakuru b'ibihugu bo mu karere itegekanijwe mu ndwi ziri imbere. Umwunganizi mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mu Burundi Terence Ntahiraja yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku bikorwa bigize iminsi 3 birangurwa n'izo ntumwa. Tubatega amatwi.
Guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi nyiricyubahiro Federico Campaza cyangwa cy'u Burundi kigenewe cya kabiri ku mugoroba maze zitangura ibikorwa byazo ku gihe cy'isaha 9 ku munsi wa gatatu kigenewe cya gatatu. Aho naho bari batumiye imibi itandukanye. Ubwa mbere bavuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye i Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma rero barabatumye ko baraje ariko mbere bahavuye hari n'abari babyifuje nk'uri yari yabyifuje akaza nawe ni baramuretse. Maze kuri uwo munsi wa gatatu igishika 9 baciye bakoranya imigwi yose, no kuvuga yari imigwi ishika no vuga ngira ngo 4. Ubwa mbere hariho umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwa imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita societe civile. Ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashinga atandukanye n'amategeko mu Burundi. Hakabaho n'umugwi ndetse ugwaruka abaserukira ugwaruka eka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi. Abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premier muri Igifaransa, aho babashyikirije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bavuga nti ibyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri k'uwo mwaka babibashyikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi baci bagenda bari icyo bayivuze ko bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize ico uyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke no buri cyubivuga ko ibyo bindi abandi bari bashize kugira ngo baheze bahintumbero ibiganiro
mu majambo make cyane gose ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu ducire ku mayange
ni byinshi ariko novuga ko ari nk'urwandiko novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye Burundi aho wasanga muri urwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari ko ari kugira ngo bavuge icyo cyerekeye ibiganiro by'Abarundi imbere byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make nibyo biri muri urwo rwandiko
hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro by'umuhuza byasavye Burundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro ayo makuru mwayumvise gute mwebwe
ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena hayo nshono yavuga ko ico nzi nuko twe tuvuga tuti biganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose kandi nkuko mubizi Abarundi bose amaze iminsi mu biganiro na wa mu gusene de twebwe tuvuga tuti nta kuvangura kuvuga ngo umugu canke uriya nimba abashakira amashire hamwe bose abashakira imigambwe bose kandi umwavuyemo abashakira amashenge tari umwavuyemo abyifuza bose kuko nta gahato kajamwo bo bareka kugira ngo baheze bashikije ibyimbiro byabo
na ibiro by'umuhuza byandikira leta Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwi muri societe civile ntibishigikira ibirego bishikirizwa cyane cyane n'abatavuga n'umwe na leta bo bavuga ko ibiro by'umuhuza bifite aho byegamiye
Jehova kwandi kuri kuravuga nibaza ko atahakwire tubona abandikiye leta bayisaba kugena abo mu bigo byo mu biganiro nta kwandiko turabona nta n'uruhari ahubwo bonyere barashitse bacha basaba urutonde imigambo yose yemewe n'amategeko ubwo rutonde bararufise amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600 bafise atari make amashengero arenga 500 barashise urutonde rw'abatari bake muri bo abamibwe bapfaso ni simishi cyane no gwaruka
hari ikibazo nyamukuru abarundi cyane cyane bari mu mirwi itandukanye batavuga ko rumwe cyane cyane ni ikibazo kivuga ko gishora kwa ari cyo cyateye indyane za politiki mu Burundi ikibazo ca nda igira gatatu intumwa z'abahuza zivugiye kuri ico kibazo
mbere ngo mu byo babaza babaziye abatari bafite ico bakivuga ko aho bwotubwe mu Burundi cyo cyikiri kibazo jewe nibaza yuko nimba turi muri zabe ndibita leta zihagaze ku mategeko ico bita etat de droit ico nti kibazo gisura kugoroka mu Burundi kuko ubutungane bwa Burundi bwarakoze ubutungane bwa Afrika y'ubuseruko bwarakoze ikibazo rero ico abiro nti baracumva afite ico bakivuze ko ndako bavuga yuko kudahara yo zatse mu Burundi hama harabi ngorane amakunde cyagiye araba kuva ku bihugu ba president Micombero ba president Bagaza baradaye bakicho baraharyamira niyo ngorane
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC naho kuvyerekeye inkino zitegekanijwe mu karere kacu dukubitire mu Rwanda aho ku telefone turi kumwe numumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda Jean-Claude wiriwe
wiriwe neza Fidel
watubwira ibitegekanijwe kubijanye n'inkino mu mpera z'indwi mu Rwanda
makuru imikino ikivugwa cyane Fidel ni amatora yo muri federasiyo y'umukino w'intoki wa volleyball aho hagomba gushyirwamo abantu batatu bo kuzuza imyanya ya guhaga cyane cyane ko batatu bari basanzwe bayobora federasiyo ya volleyball mu Rwanda bamaze kwegura mu minsi ishize ni ukuvuga ngo ejo kwa gatandatu guhera isaha ine mu gitondo hazaba itora rya perezida wa federasiyo ya volleyball ndetse na visi perezida wa kabiri tutibagiwe n'umucungamutungo cyangwa se tresorier ni ukuvuga ngo niyo myanya itatu yaburaga kugira ngo komite nyobozi ibe yuzuye ubu hari muri volleyball ariko n'umupira w'amaguru shampiyona irakomeza cyane cyane ko uyu munsi ari umukino wabaye kuri wa gatanu aho Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1 indi mikino ikazakomeza ejo kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru
tugaruke ku byerekeye umupira w'amaboko wa basketball wifashe gute muri iki gihe mu gihe ariko wabaye ayo matora
muri volleyball twavuga ko n'umukino wa volleyball ayo matora azabaho twibutse abadupikiye ko ari amatora ya muri volleyball ni umukino uhagaze hagati na hagati cyane cyane ko ikipe y'u Rwanda kuri classement cyangwa se ku rutonde rw'amakipe muri Afurika ni ikipe ku rwego rw'abagabo iri ku mwanya wa gatanu bivuze ko ikeneye gutera imbere cyane cyane ko no mu mihigo yari yaratanzwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda bari bavuze ko muri 2017 ikipe nibwo yagombye kuba mu makipe atatu ya mbere ariko ntabwo biragerwaho bivuze ngo akazi karacyahari ko gukora bivuze ngo abazatorwa ejo muri komite nshyashya ya maraso mashya arasabwa kuzagira byinshi akora kugira ngo bazahure uyu mukino ugaragara nk'aho nyine akiri byishyuye gukora
nako kuvyerekeye shampiyona y'umupira w'amaguru igeze he
aho igeze birumvikana ikite uyu munsi police yatsinze Kiyovu Sport ibitego biri kimwe bivuze ko Kiyovu Sport ikomeje kugana ahari cyane cyane ko iri mu makipe ashobora no kuzamuka mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona itaha ariko uko bihagaze ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ntikiri ku isonga n'amanota 31 Rayon Sport ikaba ifite umukino ku cyumweru uzayihuza n'ikipe ya Kirehe bigaragara ko Rayon Sport isigaje nk'imikino ibiri yonyine yayitsinda igahita yegukana igikombe cya shampiyona cyane cyane ko hagati yayo n'iya kabiri police ikurikiye hari ikinyuranyo cy'amanota 10
Na uko vyerekeye amahiganwa mu karere ko muri Afrika kubijanye n'umupira w'amaguru clubs zo mu Rwanda buzihagaze gute?
Umuntu yavuga ko amakipe yo mu Rwanda ntabwo ahagaze neza cyane cyane ko n'ubwo muri Afrika muzi ko mu marushanwa ikipe ya Rayon Sport yari yaserutsemo ya Confederation Cup ndetse n'ikipe ya PFC nayo yari yaserutsemo Champions League yavuyemo Rayon Sport nibura yakomeje ku rwego rwa gatatu niyo yaviriyemo ariko APRFC yavuyemo ku ikubitiro bigaragara ko amakipe yo mu Rwanda arasabwa kwikubita agashyi kuko nubwo rimwe na rimwe amakipe ya mbere cyangwa se ikipe itwaye shampiyona cyangwa itwaye igikombe cy'amahoro hari bigaragara nk'aho ari ikipe ikomeye ariko yagera ku rwego rwa SEKAFA byarushanwa byo muri kano karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika ndetse no muri Afurika muri rusange ugasanga amakipe arakubitwa nabi cyane bivuze ko urwego rw'umupira w'amaguru narwo rugomba kuzamuka byanze bikunze kandi noneho ikigaragara nuko uko imyaka igenda yiyongera uko imyaka igenda ikurikirana ari bwo urwego rw'imikino rugenda rusubira hasi
urakoze yari umumenyesha makuru wacu akurikirana ivyerekeye inkino Jean Claude Munyandinda Imbere y'ugusozera ibiganiro n'amakuru twatewe bafite kuri isaha turasubira tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugiye gusozera rero ibiganiro n'amakuru twatewe bafite kuri isahara yamara imbere yaho reka tubibutse incamakuru y'amakuru twababwiye abakandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Bufaransa kuri uyu w'Imana wimirije biyamamaje ubwa nyuma uno munsi ku wa gatanu umukandida w'umuhari Marche Emmanuel Macron na Marine Le Pen wo mu mugambwe Front National barangije igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza mu kugendera ibice bitandukanye by'u Bufaransa hamwe no gushikiriza amajambo ku maradiyo na televiziyo mu gihugu. Ku yindi nkuru, umusirikare wa Amerika yiciwe mu bikorwa byo kurwanya abagwanyi b'umugwi Al-Shabab muri Somalia. Igisirikare cya Amerika kuri wa gatanu cyavuze ko uwo muntu yiciwe hafi ya Bari muri Somalia, aho ni ku birometero 64 umuntu avuye mu burengero bw'umugwa mukuru Mogadisho. Itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika ishami rijejwe akarere ka Afurika ryavuze ko abasirikare ba Amerika bari mu butumwa bwo kugira inama no gufasha ingabo z'igihugu cya Somalia. Frederic de Klerk, Thabo Mbeki, Galema Motlanthe bahoze bayoboye Afurika y'Epfo batereye hamwe akamo kihutirwa uno munsi wa gatanu kuko hafatwa ingingo yo guhagarika ibibazo bya politiki biri mu gihugu muri iki gihe. Aba bategetsi batangaje ko amashyirahamwe yabo afise imigambi yo gutanguza ibiganiro mu gihugu. Barack Obama yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiwe nk'umushitsi w'icyubahiro mu nama mpuzamakungu yerekeye ibifungurwa izoba ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Milan mu gihugu cy'Ubutaliyano. Iyo nama izokwakira abantu barenga 200 bavuye mu bice bitandukanye byo ku isi. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Dushimiye Engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe n'uwashize hamwe ibi biganiro Fasil kuri mikro mari kumwe na Fidel Niyongabo
afatikanije na Diane Ninahadzwe. Twemi tubifurije kugira amahoro no kuranirwa mu banyu, mubandanye mugira ibihe vyiza n'Ijwi rya Amerika.